Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi turi ku wa mbere tariki 20 ukwezi kwa mbere umwaka 2015. Nshuti zacu namwe bavandimwe, mwaramutse neza. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri studio muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ubu ni saa 11 n'igice mu gitondo I Bujumbura mu Burundi n'I Kigali mu Rwanda.
Ubu ngubu murasaba iki?
Turasaba ko Leta nibifite ayo mafaranga yakwishyura abashobotse bakagenda bakajya aho imvura igwa ahantu habo bakasigarana niba inahawe.
Uwo ni umuturage wo mu Karere ka Bugesera avuga ku kibazo cy'amananiza ubutegetsi bubashyiraho mu kugira ibyo bakora mu masambu yabo. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya gato. Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije. Frederic, waramutse neza.
Mwaramutse neza, Eugenie, mwaramutse neza namwe inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru n'incamake y'amakuru twateguriye. Polisi yo mu gihugu cya Repubulika ya Congo Iharanira Demokarasi baratesheje imyiyerekano I Kinshasa. Abanyakameruni 24 bari mu bantu bari banyurujwe n'umuhari Boko Haram bararekuwe. Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yatangaje ko umurwi Boko Haram ugeramiye amahoro mu ntara. Idonido y'aya makuru. Abapolisi bo mu gihugu cya Repubulika ya Congo Iharanira Demokarasi barakoresheje insoro zica hamwe n'imyuka irakira mu gushwiragiza abantu bari kuragira imyiyerekano ejo ku munsi wa mbere yo kwiyamiriza itegeko bavuga ko rizotuma amatora yunguruzwa. Abantu biyamiriza iryo tegeko risaba ko rusansuma ibanza kuba imbere y'amatora bavuga ko bashobora guha kandi akaryo Perezida Joseph Kabila ko kuguma ku butegetsi kurenga ikiringo ciwe kizorangira mu mwaka uza. Abanyagihugu 100,000 barihereje amabarabara yo ku murwa mukuru Kinshasa ejo ku munsi wa mbere nk'uko imigambwe itavuga numwe na Leta yari yabibasavye. Abapolisi barashe insoro zica mu kirere kugira ngo bashwiragize abantu bari kuragira imyerekano bagenda baratera amabuye. Abantu bavyiboneye bavuga ko umuntu umwe yakomeretse. Abajejwe umutekano bari bakwiragijwe mu bice vyinshi vy'umurwa mukuru Kinshasa barashoboye kubuza abantu bari kuragira imyerekano gushika ku nyubakwa abashinga amateka bakoreramwo ari naho abakinguza amateka bategekanya kwihweza iryo tegeko rishasha. Inama shinga amateka yemeje iryo tegeko ku munsi wa gatandatu. Igisirikare cy'igihugu cya Cameroon cyatangaje ko abantu bashika 24 bari bagizwe imbohe n'umurwi w'abagwanyi Boko Haram barekuwe. Umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu cya Cameroon Colonel Didier Bajek yabwiye amenyeshamakuru ejo kwa mbere yababwiye ko abasirikare babohoye abo bantu igihe bomura abagwanyi maze bagahungira mu ntara za kure muri aruko rw'igihugu cya Cameroon. Amakuru ariko aratangazwa avuga ko abo bantu bari bagizwe imbohe bahunze canke barekuwe n'uyu murwi. Umurwi Boko Haram uracagize imbohe abandi bantu bari hagati ya 30 na 50 banyurujwe ku munsi wa mungu igihe uyu murwi wava mu gihugu cya Nigeria ukaja gutera mu gihugu cya Cameroon. Abajejwe umutekano bavuga ko ico gihe uyu murwi waturiye amazu ashika 80 ukongera ukica abantu batari bake. Ku munsi wa gatandatu igihugu cya Chad cyarungitse abasirikare mu gihugu cya Cameroon bagiye gufasha mu gikorwa cyo kurwanya umuhari Boko Haram. Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ku isi yatangaje kwitewa amakenga n'ibitero vy'umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste Boko Haram biguma vyiyongera kandi bibangamiye amahoro n'umutekano muri Afrika yo hagati hamwe no muri Afrika yo mu burengero. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yarateye akamo ibihugu vyo muri izo ntara kabisaba gufata inkingo zotuma hatunganywa inteko zo mu ntara zizoba zijejwe gutuza uyo murwi. Iryo tangazo ririyamiriza ibitero vyo murwi Boko Haram vyiyongeye kuva mu misi iheze kandi bimaze no gutandukira ibihugu bibanye vy'igihugu ca Nigeria birimwo Cameroon na Niger. Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano irashima inama itekanijwe uyu munsi kwa kabiri ku murwa mukuru w'igihugu ca Niger Niamey izoba ifise umugambi ukurabira hamwe uburyo bwo kurwanya uyo murwi. Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yarashimye kandi ingingo y'igihugu ca Chad yo kurungika abasirikare bagiye gufasha mu gikorwa co kurwanya umurwi Boko Haram. Ishirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya hamwe n'ibihugu by'abayisilamu byarabitunganije umugambi bitanguje umugambi wo kugwanya iterabwoba hamwe no guhanahana amakuru y'iperereza inyuma yaho hakorewe ibitero byagandaguye abantu batari yake mu gihugu cy'u Faransa hamwe n'inyuma yaho abapolisi mu Bubiligi batanye mu mitwe n'abantu bariko barategura umugambi wo gukora ibitero by'iterabwoba abashikiranganje bo muhigu byo biri mu ishyirahamwe ry'Iburaya hamwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu barakoraniye i Bruxelles ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Bubiligi ejo ku munsi wa mbere. Mu nyuma umutegetsi ajeje umutekano mu bihugu yaratangaje ko iyo nama yabaye.
Frederic urakoze kuri aya makuru. Nshuti zacu muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Ubu tugeze rero ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Wari ku isonga rya wa mutwe w'abarwanyi aheruka gutera mu ntara ya Cibitoki yaramenyekanye ku izina rya Kaziri Joseph, bamwita Yusufu, ngo niwe wayoboye abarwanyi bashoboye kugera i Burundi. Umushinjacyaha mukuru wa Repubulika Valentino Bagorinkunda yabwiye abanyamakuru ko izina ry'uwo mutwe kugeza ubu itaramenyekana. Ni inkuru mugezwaho na Tabita Mukamusoni.
Mu kiganiro ku bamenyesha makuru, Valentino Bagorinkunda yatangaje ko abagwanyi bamenyekanye iyo bava, ariko gushika ubu
nta zina ry'uwo mugwi riramenyekana. Ariko komenyesha Barundi n'amakungu yuko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije. Mu ntango uyo mugwi warugizwe n'abagwanyi bagera ku 190. Twasanze benshi muri abo bava cyane cyane mu ntara za Kirundo, aho harimo abagwanyi 41, Makamba 35, Ngozi 23, Cibitoki 11, Bubanza 10. Komenyesha yuko muri uwo mugwi harimo abana bafise imyaka 15, 16 na 17. Bari bamaze iminsi mike yabinjiye muri uwo mugwi, bari bamaze amezi makeya binjiye muri uwo mugwi.
Umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika amenyesha ko uwitwa Kaziri Joseph Batazira Yusufu yari ku isonga ry'uwo mugwi.
Abashitsi Burundi bari barongowe n'umuntu yitwa Kaziri Joseph Batazira Yusuf. Abarundi benshi barazi uwo muntu yitwa Kaziri kubera yarigeze kuba yahawe indaro mu radio imwe ivugira ngahe Bujumbura. Imbere y'uko aja muri ubwo bubisha, akaba yarigeze guhabwa indaro n'ishyirahamwe rivuga ko riharanira agateka zina muntu, hamwe no mu wundi rwego rukurikirana ibibazo by'agateka zina muntu. Tubamenyesha yuko ico gihe uwo Kaziri yarahejeje gutoroka igisirikare cy'u Burundi.
Nao atazina juo mugwi baramenya imigambi ya woyo irazwi, harimo no gutera imbonera kure.
Uwo mugwi rero wari ufise imigambi wari kurangura mu biringo bitatu kuva mu kwezi kwa Kigarama kumwaka uheze gushika mu ntango y'ukwezi kwa Rusama umwaka turimo, no kuvuga 2015. Mu kiringo ca mbere gihera muri Kigarama kikagera mu ntango ya Ruhuhuma, ico cari kiringo co gushinga imizi mu Burundi mu vya politike no mu vya gisirikare. Kare muri ico kiringo nyene uwo mugwi wari kwihatira kumenya aho imbonera kure ziri n'ibirindiro by'abapolisi kugira babatere. Ikiringo cha kabiri chatangura muri Ruhuhuma kikagera mu ntango ya Rusama muri uno mwaka. Mu ico kiringo uwo mugwi wari wateguye kubandanya ibitero ku mbonera kure no kubirindiro by'igipolisi. Icya kabiri uwo mugwi wari wiyemeje kwari ukubuza imyamamazo y'amatora. Wategerezwa kandi kubandanya gukwiza abagwanyi mu gihugu cyo no kwigisha ibya politiki. Ukurikije rero kirangaminsi cy'uwo mugwi, intambara yobaye iri kirabera mu gihugu cyose ikarangira mu ntago z'ukwa gatanu bafashe ubutegetsi bw'igihugu.
Umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika yanamenyesheje ko uwo mugwi wari ufise ibirindiro mu gihugu cya Kongo, aho waranzwe no kwiba no kwica abanyagihugu bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Nayo ku kibazo cy'ubutungane bw'u Burundi bwafashe Patrick Nkurunziza arongoye ugwaruka rurike mu runani ya DC Kibiri, Valentino Bagorinkunda yishuye ko Patrick Nkurunziza yafashwe kumvo z'amatohoza kandi ngo n'abandi bazokwikekwa bazofatwa. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita Mukamusoni kuri inkuru. mu Burundi tunyarukira noneho mu Rwanda mu gihe bibazo byo kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange bikomeje mu Rwanda. Komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari mu nteko ishinga amategeko yatangiye gusuzuma umushinga w'itegeko ryo kwimura abaturage. Iri tegeko ngo ntirizongera kudindiza inyungu z'umuturage mu kumwimura. Ni inkuru mugezwaho na Eric Bagirubusa.
Komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe wa Senera avuga ko icyayiteye gusuzuma umushinga w'itegeko ryo kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange ari uko ryagombye kujyana n'itegeko ry'ubutaka ryasohotse mu 2013. Iyi komisiyo ivuga ko iri tegeko nirimara kwemezwa rizakumira kuzongera kudindiza inyungu z'umuturage mu kumwimura. Madame Perrine Mukankusi ni presidente wa komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena.
Ariko muri iri tegeko ikigaragaramo nuko hahitaweho kugaragaza buri gikorwa cyose igihe kigomba kuba cyakorewe, uzaba atagikoze atujuje inshingano ze ku gihe, akaba hari n'ibihano biteganywa byumvikana yuko bizajya bituma inzego zishishikarira gushyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya. Ibyo bizanavanaho kuba wenda inzego zategura kwimura batakoze igenamigambi rihamye, ube bafite ingengo y'imari ya buri gikorwa hakurikijwe iminsi yagiye igenerwa buri cyiciro.
Uyu mushinga w'itegeko ryo kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange uramutse wemeye wakemura umurundo w'ibibazo by'ababwirwa kwimurwa bikaguma mu magambo no mu nyandiko. Nko mu Bugesera hazuba ku kibuga mpuzamahanga cy'indege hari abamaze imyaka igera ku 8 bazi ko bazimuka. Icyakora bamwe batangiye kwishyurwa.
Akarengane twebwe dufite hari igihusha. Nukuza mutubesha mudukinisha ngo tuzabishura buri munsi muza mubesha. Icyo nini kinyoma. Umuntu akagira isambuye akayipfana, abandi bakubaka bakagira ibikorwa, abandi ngo have. Wone ukavuge ngo ntukubake ntugatere insina inzara twishe. Banigeze yo kutubuza guhinga imyumbati. Igeze nyuma ngo baturemere. Kuki babyemeye inzara twishe? Iyo batubwira kare.
Ubu ngubu murasaba iki?
Turasaba ko Leta nibifite ayo mafaranga yakwishura abashobotse bakagenda bakajya aho imvura igwa, ahantu habo bakahasigarana niba ari nahawe.
Umuntu yapfaga tukamwikora tukamugana ariko nyabagendwa, ubu tukamwikora tukamugana mu kibaya hasi mu kibaya umuntu agiye kuduha nk'imeto zo kumushinguramo. Ariko ubu rwose hatugiye ahantu tuzabona amarihimbi nta kibazo, mu kibuga nta bikorwa byari birimo, twifuzaga umuriro, nta muntu wubakaga akazu, nta muntu wubakaga koni. Reka dawa pa gucana aho ubonye, ariko ubu tugiye kubaka tubona aho dushingura abantu bacu.
Uyu mushinga w'itegeko ry'imura hateganijwe ibikorwa by'inyungu rusange unateganya ko nyuma y'iminsi 120 uwabariwe kwimurwa atarabona amafaranga azajya ahabwa impozamarira y'5% by'umutungo we hanarebwa niba bihura n'agaciro k'uwo mutungo. Mu gihe hakiri amarira ku batimurirwa ku gihe nta n'icyo bagomba gukorera ku butaka bwabo, komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena yumvikanye mu majwi ko Leta yahombye miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda mu mushinga wo kwimura ahubatswe urugomero rwa Nyabarongo ya mbere imuhanga rwa megawati 28. Ni igihombo bivugwa ko gituruka ku mikorere mibi ivanze na ruswa ku bapimiraga abaturage, ariko nta ngamba zihamye ko bitazasubira. Icyakora itegeko risuzumwa ngo rishobora gukumira amakosa nk'ayo ashora Leta mu gihombo. Madame Mukankusi ukuriye komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena arakomeza.
Hari amakosa yagiye akorwa, ibintu ntibikorwe neza, ariko bene ibyo nyine bituma turushaho gushishoza tukagenda tureba yuko mu ngingo harimo ibikumira. Nta makosa yo ntiyabura mu bantu, ariko hakabaho gukumira bikaba byatekerejweho hakiri kare.
Iki gihombo cya Leta ku rugomero rwa Nyabarongo ya mbere rumaze kugendaho miliyari zisaga 5 kubimurwa mu myaka yegera 4 giteye kwibaza byinshi ku hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege Bugesera kimaze imyaka 7.5. Iki gihombo cya miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda kiriho, mu gihe kandi abitotombera kutishyurwa kuri uru rugomero bo bacyumvikana.
Amasambu yacu yagiye arengezwa n'uruzi, harimo abayishyuwe, harimo n'abatarishyuzwa mukatubariza.
Iyawe yangana bite?
Ni nk'igice cya hegitari. None cyararengewe kandi amafaranga yarabuze nka gutyo.
None kugira ngo none bigende neza, shaka uvugizi nawo natwe tubone amapoto natwe twizere ko byibuze uwo muriro uzahaza. Niyo wa iyo poto yabinahagaze ibyo twagiye icyizere ko umuriro uzaboneka ugasimbura n'aya mirimo yacu yagiye.
Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, abayobozi b'akarere ka Gasabo bashya baratangaza ko hari ibyangombwa byo kubaka byatanzwe muri ako karere mu buryo butakurikije amategeko. Ibyo ni ibyangombwa abaturage bahawe kuva mu mwaka 2012 kugeza ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2014. Ibyo byangombwa ngo ntibigifite agaciro, ngo abaturage bagomba kubigarura ku karere kubihinduza, kandi ngo umuturage uzarenga kuri icyo cyemezo akubaka akoresheje ibyo byangombwa inyubako ze zizasenywa. Ni inkuru mugezwaho na Asumta Kabuye.
Nyuma y'abahoze ari umuyobozi w'akarere ka Gasabo Bwana Ndizeye Willy avuye ku mirimo ye, bivugwa ko yeguye ku bushake bwe, bimwe mu byakozwe ku buyobozi bwe byatangiye gusubirwamo n'abamusimbuye. Mu mpera z'icyumweru kirangiye, ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwasohoye itangazo risaba abaturage bose bahawe ibyangombwa byo kubaka kuva mu mwaka 2012 kugeza ku 31 z'ukwa 12 2014 ko ibyo byangombwa bitagifite agaciro. Ubuyobozi bwihanangirizaga abaturage batarubaka ko bakwihutira kugarura ibyo byangombwa bakazabasha guhabwa ibikosoye. Ubuyobozi w'akarere ka Gasabo bwavuga ko uzarenga kuri iki cyemezo kubaka inyubako ye izasenywa. Umuyobozi w'akarere ka Gasabo mushya Bwana Rwamurangwa Steven yabwiye Ijwi ry'Amerika uko iki kibazo giteye.
Hagiye tubona hari ibyangombwa byagiye bitangwa ndetse n'abakozi b'akarere bamwe bakabitanga mu buryo bw'akajagari ku buryo bitubahiriza igishushanyo mbonera, kandi ibyo byangombwa byatanzwe bimwe bikaba bitari muri sisiteme, ndetse hari n'ibyo tutazi dukeka ko bishobora kuba biri wenda sirikirasiyo, noneho rero tukagira ngo kubatarubaka tubisimbuze.
Bafite ibyangombwa byateshejwe agaciro ariko bakaba bararangije kubaka bo kugeza ubu nta mwanzuro wari wafatwa niba izi nyubako zabo zizagumaho cyangwa se zizavanwaho. Uyu ni Bwana Murinda Arthur ushinzwe ubugenzuzi bw'imyubakire mu karere ka Gasabo.
Iyo umuntu asanze ikibanza kikiri mu muhanda muri reality abona ko atazubaka mu masakara niyo mujyi wa Kigali, icyakora ashakisha amayeri nawe akaza akareba ubishinzwe. Ntabwo tuvuga ngo bishinzwe umuntu umwe, ariko iba ari sheni birumvikana umuntu yiyemeza gushiramo amafaranga yumva yashobora, bakanumvikana wenda reka tubishyiremo nibiba batamfashe nzayuzuza. Ibyago bye rero niho tubafatira ugasanga twabahagarika bikaza mu bintu byo kuvuga ngo mwarabimpaye ntimwari ukumva ko umuturage uramuhagarika kandi bakakubwira ati yewe ku cyangombwa cyanjye hariho kashe y'akarere.
Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abaturage bari benshi baje gusobanuza iby'iri tangazo. Uyu mugabo ni umwe mu bari mu biro bishinzwe ubutaka mu karere ka Gasabo.
Ibibazo ntibyabumva, twagahita abakozi baba batangiye kubaka ariko n'abaduhaye serivisi nko bari kubirwa mu isatu numva ntacyo byabi byangire cyane, ariko niba nabo bagakora icyo bagomba gukora kugira bamenye ukuri ko ibyo byangombwa biri byatanzwe na bafite impungenge. Bambwiye ko basanga nta ntege gifite bansubiza ikijyanye gikemewe cyavuga.
Usibye ikibazo cy'imiturire bivuga ko kigaragaramo amakosa muri ako karere ka Gasabo, abaturage bo muri aka karere cyane cyane batuye mu mirenge yahoze ari icyaro basaba ko imisoro bakwa ku butaka batuyemo yavanwa. Gusibye ko binjiye mu mujyi wa Kigali ngo ubundi ubuzima bwabo buracyari ubusanzwe. Aba ni bamwe twaganiriye batuye mu mirenge yahoze ari icyaro.
Ariko urebye no kumva wari ukwiyama ubukode ukava mu nzu y'umuntu waza uyita ngo ni iyawe, nanone ukongera ukajya wongera gutanga ayo mafaranga nabyo urumva ko bitoroshye. Twifuza ko nka leta yatureka nyine
kubera ko ari gahunda ya leta turaye yatanga, ariko yatanga utishimye ntabwo uba wishimye rwose kubera ko uba waharaniye kugira ngo uve mu bukode bw'ahandi warangiza n'ahitwa iwawe waharaniye kubona ukahakodesha.
Imisoro y'ubutaka yakwa abaturage igenwa n'inama njyanama, gusa ngo hagiye hashyirwa ibikorwa remezo habaye umujyi ngo ho ngo abaturage bagomba kwibwiriza bakishyura imisoro yose isabwa. Uyindi Bwana Hakizimana Alphonse umuyobozi w'agateganyo w'ibiro by'ubutaka mu karere ka Gasabo.
Tumaze kuviyabiriza site natwe ntabwo dushaka yuko nimba tubateganyije guturwa usigara ugomba kugumya kuhahinga. Nimudashoboye kuhubaka hari abantu benshi bakeneye kugura ubutaka bagurisha igice kimwe bahubake ubundi idevelopoma, nawe unugurisha ibibanza bitanu nawe wubakemo kimwe. niyo myumvire rero goma no guhinduka mu batoya kumva kubutaka atari cyakindi cyumva kariwe gusagoma kuzagukoresha ukashatse koko imikoreshereze y'ubutakozi kitegengwa n'ubuyobozi.
Ubuyobozi bw'akareka gasaba buvuga ko buzakurikirana abakozi bazaba baragaragaweho no gutanga ibyangombwa by'ubutaka mu buryo budakurikije amategeko, ndetse ngo abo bizagaragaraho bakazabihanirwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyi nkuru. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook radio yacu VOA. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uyu ni umwanya w'ikiganiro ku byanditswe mu binyamakuru by'inaha muri Amerika kuri Afurika mu cyumweru gishize. Mwabisomewe kandi murabigezwaho na Fideli Niyongabo.
Uherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, duhere ku kinyamakuru The Washington Post itangaza ko ibibanza byubatswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Liberia kugira abarwaye Ebola babivurigwemo bisa n'ibigaragara mu gihe ikiza cya Ebola kiriko kigabanuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarungitse inteko zigera ku 300 mu karere ko muri Afrika yo mu Burengero kubaka ivyo bibanza mu mezi arangiye. Ivyo bibanza byari bigenewe gufasha kuvura abarwaye Ebola. Yamara mu gihe ico kiza kiriko gitera kigabanuka mu gihugu ca Liberia, vyinshi mu bibanza vyubatswe na Amerika nta muntu yanduye Ebola birakira. Naho ikiza cha Ebola gishobora gusubira kwiyadukiza mu bihe biri imbere, ibibanza bijejwe gufasha abantu bafise Ebola vyubatswe na Amerika bisa n'ibigaragara vyereke inyishu ya Amerika yajitevye ku vyerekeye gufasha igice kinini c'abanya Liberia barenga 8,300 banduye Ebola. Umuyobozi w'urwego rwa leta rujejwe kugwanya ikiza cha Ebola mu gihugu cha Liberia, Moses Masakwa, yatangaje ko iyo ivyo bibanza bikubakwa igihe bari babikeneye igitigiri cy'abandi Ebola ngo nicari kungana nk'uko uyo fashanyo yajitevye. Imbere y'uko ivyo bibanza vyugurugwa ahitwa Tubmanburg ku itariki 18 z'ukwezi kw'11, hari abantu bagera ku 200 bikekwa canke bemezwa ko banduye Ebola, benshi muri bo bakaba bapfuye barindiye kuvugwa. Kuva ivyo bibanza vyuguruye, abantu 46 bikekwa canke bemezwa ko banduye Ebola baravyakiriwemwo. Yamari bibanza vyugukumiriramwo abanduye Ebola biracariko birubakwa, vyinshi muri vyo biriko vyubakwa n'ishiramwe mpuzamakungu ryita abana UNICEF. Radio ya Amerika i Washington DC mko mwumviriza biherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru Christian Science Monitor gitangaza ko ari we wese azotsinda amatora y'uno munsi kwa kabiri mu gihugu cha Zambia azotegerezwa guhangana ni deni ryo muri yaridi w'amadolari igihugu cha Zambia gifitiye amakungu n'ibiciro biriko bimanuka vy'ubutare bw'umuyumbu. Umukandida w'umugambo uri ku butegetsi Edgar Lungu aracara imbere gatoyi yabo bahiganwa. Benshi bakaba bavuga ko ivyo bitegwa no kubera yarashigikiwe n'uwahoze ari president wa Zambia Michael Sata yitavye Imana mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Abanyazambia baza kuja mu matoro no munsi kwa kabiri mu mwizero wo kugumiza umutekano mu gihugu, aho president Michael Sata yapfuye ari mu mabanga yiwe ya president. Uruhara rw'ubutare bw'umuyumbu mu butunzi bw'igihugu cha Zambia rugera hafi y'ibice 10% ku bw'ikigega mpuzamakungu FMI. Ibitohozwa vyerekana ko umukandida aserukira umugambo uri ku butegetsi Edgar Lungu afise amahirwe yo gutsinda amatora kubera biyandikishije mu bice umugambwe wiwe ukomeyemwo ari benshi cyane kurusha mu bice by'abatavuga rumwe na leta. Ikindi gifasha Lungu ni kubera yarashigikiwe na nyakwigendera President Michael Sata. Igihe yaja ubwa mbere mu mahanga kwivuza mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, President Sata yari yagenye Lungu mu mabanga y'ukuyobora igihugu cha Zambia vy'agateganyo. Sata yitavye Imana indwi nkeyi inyuma yaho. Lungu yaragenywe n'umugambwe wiwe Patriotic Front. Lungu ariko yiyamamariza ku vyerekeye kurangiza ikiringo c'imyaka 5 catanguye mu mwaka w'2011 igihe President Sata yatorwa. President Sata yarakundwa cane mu gihugu cha Zambia. Igipolisi cha Zambia carahamagaye abapolisi bose bari bagiye mu buruhuko kugira bafashe gukomeza umutekano ku munsi w'amatora. Ijwi rya Amerika i Washington DC ubandanya kumviriza biherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru The New York Times gitangaza ko imigwi ikomeye itana mu mitwe mu gihugu ca Libya yumvikanye kugahengwe ku munsi w'Imana mu bisa nuko kwari ukwishura kwihimirizwa ry'urwego gushyira hamwe mpuzamakungu onirujeje ko kubahiriza umutekano ku isi. Ako gahengwe katanguye isaha zitandatu zo mu ijoro ku munsi w'Imana uheze, niko abahuza mpuzamakungu bashoboye gushikako ku vyerekeye guhagarika ubwicanyi mu gihugu ca Libya kuva butanguye kwiyongera mu mwaka uheze. Uruhande rumwe mu barwana ruyobowe na General Khalifa Haftar abamushigikiye kenshi bita abo batana mu mitwe abagira iterabwoba. Urundi ruhande rugizwe n'umugwi witwa Libya Dawn. Ugo ruhande rutinya ko General Haftar ashaka gushiraho ubutegetsi bushasha bw'agahotoro. Umugwi Libya Dawn ufise umugwa mukuru wa Libya Tripoli aho washizeho leta yawo mu gihe General Haftar yifatanije n'iyindi leta iri mu gisagara cha Tobruk. Izo mpande zibiri zabonaniye Geneve mu ndwi iheze mu biganiro vy'amahoro vyari bihagarikiwe n'umudiplomate w'umunya Espagne Bernardino León. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu gihugu cha Libya. Inyuma y'ibiganiro vy'iminsi ibiri abari muri vyo barumvikanye ku ntambwe zitari nke zo kugabanya ububabare bw'abasivile no gutuma haba ukwizigirana mu gihe ibiganiro byo gushobora gushyiraho leta y'ubumwe bibandanye. Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ni muri Libya vyamenyesheje mu itangazo ku munsi w'Imana k'umuhango w'agahengwe ari ikimenyetso gitanga umwizero mu vyashizeho uburyo bwo gutuma ibiganiro bitangura. Ivyo vyari bimwe mu biherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze kugera kuri ibi nyamakuru wadusomeye. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu by'ice cya mbere biri hafi kurangira. Mbere yuko dusezeranaho ariko Frederic Nkundikije hagarutse hano muri studio, reka banze atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Frederic, umwanya ni wawe.
Urakoze Jenny, mu makuru twabwiye twavuze ko abapolisi bo mu gihugu cya Repubulika ya Congo Iharanira Demokarasi bakoresheje insoro zica hamwe n'imyuka irakira mu gushyiragiza abantu bari kuragira imyerekano ije ku munsi wa mbere yo kwiyamiriza itegeko bavuga ko rizotuma amatora yunguruzwa. Abantu biyamiriza iryo tegeko risaba ko rusansuma ibanza kubera kuba imbere y'amatora bavuga ko rishobora guha akaryo Perezida Joseph Kabila ko kuguma ku butegetsi kurenga ikiringo ciwe kizorangira mu mwaka uza. Twavuze kandi kw'igisirikare cy'igihugu cya Cameroon cyatangaje ko abantu bashika 24 bari bagizwe imbohe n'umurwi w'abagwanyi Boko Haram barekuwe. Tuvuze kandi ko inama mpuzamakungujeje umutekano ku isi yatangaje ko itewe amakenga n'ibitero vy'umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste Boko Haram biguma vyiyongera kandi bibangamiye amahoro n'umutekano muri Afrika yo hagati hamwe no muri Afrika yo mu burengero. Twavuze kandi ko ishyirahamwe ry'ibihugu vy'Iburaya hamwe n'ibihugu vy'Abarabu vyaraye bitanguje umugambi wo kurwanya iterabwoba hamwe no guhanahana amakuru iperereza inyuma yaho hakorewe ibitero vyagandaguye abantu batari bake mu gihugu cy'Ubufaransa hamwe n'inyuma yaho abapolisi bo mu Bubiligi bataniye mu mitwe n'abantu bariko barategura umugambi wo gukora ibitero by'iterabwoba.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri aya makuru wongeye kutwibutsa. Nshuti, turi kumwe. Ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Abo twari kumwe bose rero ndabashimiye. Ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa 12. Mbifurije mwese amahoro y'Imana. Mugire kandi umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Thank you.